Sindika zivyo baganga na baformasi na pa Sindika National du Personnel Paramedical et de Soignants na CNTS Sindika de Travailleurs de la Santé ziridogira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kwa gateka k'abakozi bazihurikiyemo katubahirijwe mari bukuru atwara Sindika CNTS avuga ko mu ngorane bahura nazo harimwo ugufata nabi abakozi no kubahindurira aho bakorera batagishijwe inama. Ayo masendika yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa Mungu I Bujumbura.
Hari ibibazo bijanye n'umutekano w'abakozi ku kazi, hari ihindagurwa ry'akazi ry'agasakisaki itisunga amateka n'amategeko, byatumbera hanini abaserukira abandi mu masendika kubera ko bariko barashyira habona ibikorwa by'isesa kugwa ry'ubutunzi cyangwa by'intwari itabereye. Hari itunganywa bushasha rya kabiri mu kugabanya aho baba ari benshi, ibyo twise le deploiement, byabaye badashyizemo abaserukira abakozi mu mugwi wabikoze nk'uko byagenze ubwa mbere mu 2011. Hari kutubahiriza ingingo ziringaniza iryo tunganywa rishasha ry'abakozi, ihagarikwa ry'abaserukira abakozi mu mugwi watanga akazi mu bushikiranganji wari washyizweho mu 2012. Icyo gihe byakorwa mu mugaragaro kandi nta n'imyidogo myinshi yahabaye aho muri 2012, kuko twarimwo ukudasubizwa mu kazi watsinze urubanza washinze mu butungane kugira urenganurwe.
Ayo masendika yemeza ko habuze ibiganiro hagati y'umukoresha n'abakozi, aricyo gituma zahisemwo kwitura inzego zo hejuru y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Urwego rw'umushikiranganji wa mbere bituye bizeye ko ruzobumviriza rugatorera umuti ibibazo byabo baforoma.
Turashimikira cyane cyane ko ngari ijanye no kubura ibiganiro mu kazi, kuko nicyo kiri ku isonga ry'ibindi. Turafite ibyemezo kuri iyo ngorane dufatiye ku maketi menshi twanditse dusaba imibonano kugira ngo tuyage ku bihanda abakozi twateye iteka ryo guserukira muri iki kiringo ntiyigera twishyura cyane ngo aduhamagare. Burya ibiganiro iyo bibandanya neza ntitwari gushika aha byageze. Iyo rero bidashobotse, amategeko mu bijyanye n'ibiganiro mu kazi urafise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru yaho wituye batashatse kukumviriza.
Ayo masendika y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntiyavuze ko ategekanya guhamagarira abakozi guhagarika akazi kugira ngo bimwe mu byo basaba bitorerwe umuti. Icyo bikoze abarongoye ayo masendika bamenyesha ko n'izo ngingo zishobora gufatwa.
Ntawe twimirwa ku neza y'abakozi tuba duserukiye. Abajejwe ubushikiranganji nibabyumve bahaguruke, imiryango yugawe yugurugwe, kuko twituye abo hejuru kuko abacu baduhebye n'izindi nzego bikenewe twozitura.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buremeza ko amakete ayo masendika yanditse yerekana akababaro afise bwayabonye. Dr Jean Bosco Girukwishaka umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yabwiye Ijwi ry'Amerika ko azogira icyo avuze kuri iyo myidogo y'abakozi kuri uyu wa mbere. Yavuze ko bazobanza kumviriza neza ibyo abaserukira ayo masendika bashikirije mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa Mungu. Ibiro by'umushikiranganji wa mbere byituwe ntacyo birashima gushikiriza. Icyo bikoze ni ikibazo cyakunze kuvugwa kuva kera, rimwe na rimwe mbere bikavamo na za yegeregere nyinshi. Urunani mpuzamasendika mu Burundi, COSIBU, Confederation des Syndicats du Burundi, rwaciye rwihutira gusaba umubonano umukuru w'igihugu kugira ngo bimwe muri ibyo bibazo bihanze abakozi bigane nibwe amazi atararinda inkombe. Ikete risaba uwo mubonano Ijwi ry'Amerika rifite ikopi ryatewe ko umukono n'uburongo y'urunani COSIBU Celestin Savyimana. Amasendika SINAPA na CNTS arimo abaganga n'abaforoma benshi mu Burundi asanzwe ahurikiye muri urwo runani mpuzamasendika. Pierre Clavenyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.